mwese ameni yose na chane chane mwesele chale wistone na hege isto misagara ubuwa wakashari kwenye kuko makuru avuga ushika ubu na namu turabu na avuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa abantu ni ubwoba ubwoba buracaboneka cyane cyane yuko nko muri Wistone nko mu magazini menshi cyangwa abantu baza ku ishuri cyangwa ubuzima bumwe aho busa n'ubwahagaze gushika
ni ukuvuga ko ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa
ego ni mu ntumbero nibaza yo kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibi bihari bivuye kuri uwo muntu urumva yagandabye abantu hano mu buryo bari mu bunyamaswa kandi biteye ubwoba nibaza yuko ari ubuyageza kugira ngo barabe yuko amasanga yeba makenewe n'ingingo ziriho kugira ngo barabe kugira ngo amasanga yeba cyane cyane yuko amakuru turumva ko baramushyira ku maboko
umuntu akibaza icyo gisagara cya Lewiston cyakorewemo ayo marisha mu bibanza bibiri kingana gute gisagute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bibisha akaca abura iminsi ingana gute ga Filemon hamurabihe isiguro yahe nk'ukurikirana politike ya Amerika
nora cyangwa mvuga yuko muri leta ya May kuri ibintu nk'ibi ntibyari bikunze gushika njyewe maze igihe kitari gito hano imyaka irenga cumi ni rya mbere ku by'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya May mu bisagara bigize leta ya May igisagara cya Lewiston kinga kabiri ufatiye ku bantu benshi ba muri icyo gisagara igisagara cya Dakimu abantu benshi ni Portland ikigira kabiri ni Lewiston ikindi kibazo gishobora kuba kituma kumbura bigora kuba mu bifata muri leta ya May hariho igice kitari gito kizwi n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu muntu twumvise uko bamubwize bavuze yuko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'umumenyereza abandi byo kurasa canke abigisha bya gisirikare nibaza rero ko hari umuntu afise ubuhinga kumbure muri urwo rwego na cyane cyane kiba kivuze yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumwumviza kwinyegeza ariko kibaza yuko mu gihe itari kininiya bazamufata kuko inzego z'umutekano za Amerika muri rusange na leta ya May nibaza ko zifite uburyo bupfuye kugira ngo zimuteke amaboko zimufate kugira ntabanza akorwa
Filemo uri n'umuhinga mu by'amategeko impande zitandukanye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo hariho umuntu mushinga amateka Golden ndunga muri Leta y'Amerika yavuze ko yifuza by'ukuri ko bisubirwamo akabwira abagenzi be ko ashaka kwamushigikira nk'umunyamategeko ubona ari kizokoroha ko uwo mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika
novuga yuko guhindura amategeko muri rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitoroshe kuko bica mu gikorwa byumva kininiya mu nama nshinga amateka canke bita mu perezida the House of Representatives ariko kandi nayo si yonyine kuko iri kumwe na sena byose mu cyongereza yo bita Congress rero ntibyoroshe by'ukuri guhindura itegeko ariko iki kibazo cyo gutunga ibirwanisho ukirabye neza kirakora no kuri politike aho usanga benshi babiri mu muganga wa Republicans basa n'abashigikiye yuko ayo mategeko atohinduka hanyuma bari ku rundi ruhande mu muganga wa Demokrate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibirwanisho mugabo icyo novuga hano abantu bamenya ni uko ibwirizwa shingiro rya Amerika ni ryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu cya Amerika iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibirwanisho mu kirimo cyane cyane kibisanga mu byo bita amendment mu cyongereza cyangwa amendment mu bijyanye na ibisanga bya Amerika amendment ya kabiri yemerera abanyagihugu gutunga ibirwanisho ikintu mvuga kandi ni uko kuva ryo shingiro rya Amerika ribayeho ryashyizwe ku mukono mu 1787 kandi kumva icyo gihe gushwa uno munsi mu 2003 hafi imyaka myinshi cyane hamaze kuba gusa impinduka cyangwa kongeramo muri iryo ryo shingiro amendment 78 harimo n'iyo ya kabiri yemera ko bagatunga ibirwanisho icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ibyo ryo shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi mabwiriza shingiro amaze igihe kirekire kandi bitoroha ko urihinduka
Filemon dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika twibutsa yuko uri umurundi aba muri leta ya Maine ukaba umuhinga mu by'amategeko kandi akurikiranira na hagufi politiki ya Amerika murakoze kuduha kano kanya
murakoze